Iyi mwuva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere, itariki 30 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018, muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Iruhande y'ibyo tugasaba n'amatohoza, kuko siwe wenyine mwarumvise ibyavugiwe ibutihinda, hari n'ibyavugiwe no muri iyo komine nyene ahantu hafi ya Pierre Livingstone, hari ababivuze barahazwi barahari.
Uyo ni Pierre Celestin Ndikumana, arongoye umugwi w'abashingamateka b'amizero y'abarundi mu nama nshingamateka. Asaba amatohoza yimbitse ku munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD warengukijwe imbere ya sentare kubera amajambo yavuze ku wa gatandatu w'iyindwi turangije. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini, harimwo n'iyerekeye mu ntara ya Gitega, aho iriko irakora igikorwa cyo gukura abana bakunda kwitwa ba mayibobo mu mabarabara, turazibashikiriza. Tubahaye ikaze mwese. Umunyororo w'imyaka 3 nicyo gihano sentare yaciriye umunywanyi wa CNDD-FDD Melchiade Nzofa Barushe. Hari mu rubanza rw'ikiburiraho go kuri no wa mbere, ubwo rubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Mpimba aho afungiwe. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma y'umunsi umwe ari mu ibohero rikuru rya Mpimba, Melchiade Nzofa Barushe, umunywanyi wa CNDD-FDD, yarengutse mu rubanza rw'ikiburiraho kuri uno wa mbere ari mu mwambaro w'icyatsi kibisi, aherekejwe n'umwunganira. Babanje kwanka kuburanishwa mu rubanza rw'ikiburiraho uwo yigeze gushingwa amabanga y'igihugu, harimwo no kubicegera c'umunyamabanga mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza, akurikiranwa ku caha c'iterabwoba. Iryo terabwoba ni ryo kwigenekerezo rya 15 kuno kwezi kwa kane mu nama yaremesheje ahavuka imutumba muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Nzofa Barushe yagirizwa ko yashikirije ko utazokwemeza ibwirizwa nshingiro azotabwa mu kiyaga Tanganyika akazoribwa n'amafi. Ayo majwi yanavugirijwe mu ntayi cese kugira uhagirizwa agondozwe mu gihe yariko yiregura ko atigeze avuga ko hari abazotabwa mu kiyaga Tanganyika nibatemeza ibwirizwa nshingiro. Umushikirizamanza yakomeje kubwira Nzofa Barushe kugo rubanza rwabaye gukibiriraho kuko ariho byari bikimenyekana. Ibitabujije kwasabirwa n'uburanira leta umunyororo w'imyaka 6 ni hadabu y'3,000 by'amafaranga y'amarundi. Inyuma y'umwiherero w'abagize intahe, Nzofa Barushe yaciriwe umunyororo w'imyaka 3 kucaha yagirizwa cyo kugumura no gutera ubwoba abo yise abakeba ba CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD usa n'uwakuye amaboko ku munywanyi wawo kuko nabo wari waje kumushengeza mu butungane. Indishi y'akababaro ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi yari yasabwe n'uwunganira uwo mugambwe wiyamiriza ko utamutumye gutoteza abatavuga rumwe nawo. Ku bisabwa n'uwunganira uwo muryango wa politike, sentare yabwiye uwawuburanira gushingisha urubanza. Uwunganira uwashengejwe atashimye kugira ico abwiye abamenyeshamakuru, yashikirije ko atashimye ingingo ya sentare, yavuze gusa ko we n'uwo uyunganira bagiye kunguruza. Mu runani mizero y'abarundi barashimishwa n'ihagarikwa ry'uwo yagirizwa guhohotera abo batavuga rumwe mu vya politike. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari uwo wenyene mu bari mu mugambwe CNDD-FDD akoresha imvugo nk'iyo muri kino kiringo. Warongoye umugwi w'abashingamateka b'amizero y'abarundi.
Ivyo bintu twaravyumvise mbere twabironse kare, kuko abanyagihugu bariko barabibwirwa vyarabateye ubwoba, batangura kudutelefona bati yamara twe turagowe turapfuye, bavuze ko bazoduta muri Tanganyika. Muti none twakiriye gute ifatwa giwe canke ifungwa giwe? Twavyakiriye neza, nivyo twama dusaba. Uku kudahana nivyo bituma ivyaha biguma bigwira mu gihugu. Twebwe rero uguhana turagushigikiye gose, kandi ivyo yavuze birengeye ugutahura k'umwana w'umuntu. Ariko kandi iruhande y'ivyo tugasaba n'amatohoza, kuko siwe wenyene mwarumvise ivyavugiwe ibutihinda, hari n'ivyavugiwe no muri yo commune nyene ahantu hafi ya Pierre Livingstone hari ababivuze barahazwi barahari n'ubutungane bwo bandanya bugakora n'amatohoza kuko ico kintu caravuzwe muri yo commune hatari hake siwe wenyene yabivuze kumbure kugira ngo ubutungane bukore kuri bose ubundi uko tuvyakira tuvyakira neza ko umuntu yakoze icaha umuntu yagumuye umuntu yahagurukije abantu ngo bicane batabwe mu nzuzi murumva ko byukuri yarakwiye guhanwa nyene kandi aho ubutungane bwa byifashemo neza
eka ni nama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko n'andi mabi mu Burundi yiyamiriza ibyashikirijwe na Melchiade Nzopfabarushe itangazo yatewe ku gikumu na Jean de Dieu Mutabazi arongo iyo nama kuri no wa mbere rifise akamuritera abanyepolitike baba abigisha gutora ego canke oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yimirije basabwa kwirinda ico cyose cyoza gicanisha mu Barundi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda nyuma y'igihe hibonekeje imyerekano mu nkambi y'impunzi ya Kiziba umushikiranganji ajejwe impunzi mu Rwanda amenyesha ko hari ingingo zafashwe kugira ngo bagerageze kugarura umutekano muri iyo nkambi turi kumwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana atubwire zimwe muri izo ngingo zafashwe n'ubushikiranganji Claude woducira ku mayange ibyashikirijwe n'ubushikiranganji
Murakoze Oriane Minisiteri y'Ishinzwe Impunzi n'Imicungire y'Ibiza kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo ryavuye mu buvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda rivuga yuko hamaze gukorwa iperereza ry'ibanze igenzura ry'ibanze ngo byagaragaje yuko kirisha inyuma y'imyigaragambyo ari komite ihagarariye impunzi yari ifite inshingano zo gufasha mu inozabikorwaho kuzuza izo nshingano igakomeza gushishikariza impunzi kwigumura ku nzego z'ubuyobozi bwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa bikababuza kugera mu nkambi bigatera akavuruvayo mu nkambi bigateza umutekano muke mu nkambi ndetse no mu nkengero zayo minisiteri rero yafashe icyemezo cyo guhagarika komite ihagarariye impunzi mu nkambi ya Kiziba kandi icyo cyemezo kigahita gitangira kubahirizwa guhera kuri uyu wa mbere nka kimwe mu byemezo byo gusubiza ibintu ku murongo n'iyubahirizwa ry'amategeko mu nkambi ndetse no mu nkengero zayo
none iyo komite hari iyindi yoba igiye guca iyisubirira buno nyene hari iyoba yarisanzwe iteguwe kugira ngo iserukire izo mpunzi
muri itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ntabwo birimo ko hari iyindi ihita isimbura ariko uko bisanzwe bikorwa nuko buriya hagomba kuzategurwa amatora ya komite izasimbura iyo ngiyo hanyuma hakabaho guhererekanya ububasha indi komite igakorera mu ngata iyo ngiyo yeguzwe kuri uyu wa mbere
barageza ko iyo komite yoba yagumiye abanyagihugu hari izindi komite iyo komite yari imaze igihe kingana gute ikibazo cyari gihagaze hehe neza na neza kugira ngo iyo komite ihaguruke abari ifata ingingo yo kuhagurutsa kugumura abanyagihugu hari izindi zahohoze imbere y'iyi
ngira ngo oyane iyi komite yari imaze amezi atarenga ane kuko yagiyeho mu mpera za 2017 mu kwezi kwa 12 nabwo isimbuye indi komite yeguzwe nanone ndetse n'uwari uyihagarariye wari uhagarariye komite nyobozi y'inkambi nawe agatabwa muri yombi yabanje yafungwaho iminsi igera ngo kuri 15 nyuma aza kurekurwa ahita asimburwa n'iyi komite yari ivuyeho bivuze ngo rero ntabwo ari ubwa mbere kweguza komite y'inkambi hariya bibayeho ariko ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda bavuga ko iyi komite ariyo yatumye imyigaragambyo yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yanaje kugwamo abantu kugeza n'ubu ngubu ngo iyi komite ariyo yakomeje kugumura impunzi izishishikariza gukora imyigaragambyo no kwigomeka ku buyobozi bwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa
ni ukuvuga ko ibaye komite ya kabiri ikuweho none impunzi zo zibivuga ko iki zipfuze iki
ngira ngo mu kanya gatoya maze kuvugana na vice perezida w'iriya nkambi ya Kiziba mubaza uko bakiriye iki cyemezo cya guverinoma y'u Rwanda ambwira ko bo kweguzwa nta kibazo babifiteho kuko n'ubundi bari basanzwe ari abakorera bushake ari abakozi badahembwa ahubwo bakoreraga ubuvugizi abo bagenzi babo b'impunzi bari bahagarariye bavuga yuko uko kubavanaho ntacyo bo bibatwaye ahubwo basaba yuko nubwo leta yabavanaho ku buyobozi ariko yakwihutira kureba ibibazo bafite ikabikemura kuruta kurebera ikibazo mu buyobozi kuko abayobozi ari abavugizi b'impunzi bagenzi babo nkuko presidente amaze kuyimbwira mu kanya
barafise icyizere none yuko ibibazo bariko barasaba muri iyo myerekano bishobora gutoregwa inyishu haba kuba bafise iyo komite canke batayifise hari icizero bafise izo mpunzi
abo bavuga yuko nk'ubu ngubu ahamaze iminsi igera ku 10 igipolisi kigose inkambi ya Kiziba ndetse mu masaha ya mbere ya saa sita ubwo navuganaga nabo bambwiye yuko hari umwana umwe wakomeretse akubiswe indembo mu mutwe ubu ngubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro bya kuri Centre de Sante ya Kiziba ni ngibyo bavuga yuko nyine niba leta ishobora gushaka uburyo yabikemura ibinyuze mu nzira y'ibiganiro no gushakira ibibazo yabisubizo ibibazo bisanzwe bidugarije umuntu
urakoze cyane Claude Ganza munyamagana ngaho mu Rwanda uze kudukurikiranira hafi yo nkuru uduhihe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mu ntara ya Gitega iyo ntara iriko irakora igikorwa cyo gukura abana bakunda kwitwa mayibobo mu ibarabara mu gisagara cha Gitega imbere yo gusubizwa iyo baje bava hari kibanza begeranyirizwamo kugira ngo bahabwe inyigisho z'ingene bo kwigenza basubiriye mu mitumbi wabo Babashika 48 nibo bamaze gushikanwa muri ico kigo aho bamara imisi 3 babayeyo bahabwa izo nyigisho abatari bake baramaze gusubizwa iwabo ariko kandi abenshi baratoroka muri ico kibanza bahabwa mu nyigisho kubera badashaka gusubira iyo baje bava ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Ni mu ntumbero ya leta y'u Burundi yo gukura abana mu ibarabara n'abandi bantu bose basegerereza mu ntara ya Gitega icogo kiramazindwi kiriko kirakogwa aho abana bo mu ibarabara 48 ari bo bamaze kwegeranirizwa mu kigo cy'ishyirahamwe rifasha abahamutse TAS imbere yo gusubiza iyo baje bava babanza guhabwa inyigisho zimara iminsi 3 bafungurirwa kandi bararayo Venus Imana irambona mu matari w'intara ya Gitega aratubwira icugo gukogwa kiriko kirakogwa
ariho abo abavyeyi babo canke abari basanzwe batunze baciye baza gutora mugabo ni bake hariho bamwe basanzwe ari imvukira z'intara ya Gitega n'abandi bimvukira intara ya Karusi abandi bava i Murambya n'abandi bava i Mwaro abo rero bariko bararonswa inyigisho bategure yuko niyo twashikana mu miryango bazoheza bumve yuko batashura kuva mu miryango ariko iruhande yaho turiko turagira rutonde ruko umwidondoro w'umwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira abo bavyeyi nabo nyine banze bategurwe hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yasubira kuja ibarabara
Venus Imana irambona abandanya menyesha ko abatari baki mu basegereza canke abana bo mu ibarabara baciye banyegera bamaze kumva umugambi wo kubakura mu ibarabara abandanya avuga ko uwo mugambi uzobandanya bose bakabakura mu mabarabara bamwe muri abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo intagira ibyo bose n'utwongera kubera ndashima Imana
none turonka bigenze gute
ndaturonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora nkorakazi nyene ko kwikorera imizigo
abandi nabo baje mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango
je papa na mama barapfuye hanyuma kubera batatu bacare bari basigaranye amatongo baca bambwira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubabura cyamvuga tekanikira mu muji
aho abe wacu bivukana na mama bashya baguma batwirukana kandi mama nawe agiye kwa mama wiwe ngiye ribemera abo bahungu ko atujyana turi kumwe abo bandi bahungu bashya baza baratwirukana kubera ariwe wundi mukobwa tutavukana abo bandi umuryango wa papa warapfuye oya nika mu wa mbere papa wanje nawe amakaye yacu azarahenda migisha gacha zarayatabagura ayasigaye aya, mwamata kubera nayo makaye nayo umuntu bari bampanya kandi no kwishura naho bari banyandije naho mu muntu kandi ngaje nana kimwe no bawo kandi no tekereza bagume bantu bibiki kuko aho bantu rubika niho ntumanja kwibara ba
bamwe muri abo bana barashimye ko bafashwe muri ico kigo kandi baremeza ko baronkera indoro nziza
barangaburira bakamani penge amako bakamani penge mfuka narakwinga isonzi naho ranuka nari kubona arabihebye
buramutari w'intara ya Gitega aremeza ko abo bana bakeneye umwanya munini wo kuba muri ico kigo kugira ngo bahabwe indero ariko ko hataza ikibazo cy'uburyo
ariko muraganira urabona yuko bafite ibyumviro by'ukuri bigaragaza yuko atandero baronse ndero yo haziko yabareba uburyo bwa bidushoboza twamajije umwanya n'imiburi buri nk'ukwezi bari ngara bari kubari ariko bica bigorana kubije n'uburyo
igiteye amakenga nuko bamwe muri abo bana bemeza ko bafashwe neza mu kigo ariko nikibuze ko batoroka ikigo bagasubira kugaruka mu buzima bwo mu ibarabara abashika batanu muri abo bana baramaze gutoroka ico kigo bakisubira mu buzima bwo mu ibarabara si rya mbere ibikorwa nk'ibyo bikozwe mu bisagara by'igihugu ariko inyuma y'iminsi mike abo bana barongera kwibonekeza abize iby'imico n'imibano babona ko bakwiye politike yagutse yo gufasha abo bana gusubira mu buzima bwo mu muryango ndetse bakanategura n'imiryango izobakira kugira ngo imenye ko yofata bene abo bana mu gisagara cya Gitega abenshi mu bagenda basegerereza atawe umugabo afise bari mu bwoko bw'abatwa baturuka ku musozi wa Zege uhana mu gisagara cya Gitega Igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Ejo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 29 z'uku kwezi kwa kane Abarundi baributse imyaka 46 irangiye habaye ubwicanyi bukomeye bamye bamwe bavuga ko ari ubuhonya bwoko byakorewe abahutu mu mwaka w'1972. Urubanza rwo kwibuka abaguye muri ubwo bwicanyi byabereye inyambeho muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu naho ni ukuvuga ko ku munsi wa gatanu ishyirahamwe ACE Genocide Canada rizotunganya ibirori byo kwibuka ubwicanyi ubwo bwicanyi nyene bizobera mu gisagara cha Ottawa mu gihugu cha Canada. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye mu kanya na Frederic Nzeyimana aserukira ishyirahamwe rivugira abahutu bishwe mu bwicanyi bwo muri 72 hamwe na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ACE Genocide rivugira abatutsi bishwe mu bwicanyi bwabaye uwo mwaka nyine w'1972. Abashinga nawe bose baba mu gihugu cya Canada muri iki gihe reka dutangure twumvirize Frederic Nzeyimana avuga ukuntu ibirori by'ejo bizoba byari byagenze
ibirori byo kwibuka bapfuye mu mwaka w'1992 yahitanye abantu benshi harimo n'umubyeyi wanje abantu bashika ku nusu y'umuriyoni mu Burundi kubwa collectif de surviving team de genocide de 1972 iyo ndongoye yabaye ijo kunyambeho kaba hari itabye abantu bashika bambwiye mu mwanya wezo bambwiye ko bashika ku majana abiri cyangwa hafi amajana atatu mugenzi wanje aseruka i Burundi icyo nubabwira je nakurikiye byariko biraba hano muri Canada mbonye amafoto mbonye abantu b'abadamu abantu bagowe abantu bato bato bose baje kwibuka abantu bacu n'ibisabisho byabereye je narakoreye amosozi mbonye ivyo bindi Imana iriko iradufasha mu Burundi bikaba bishobora kuvugwa kandi twari twarahujijwe kurira canke no kwibuka umuntu nawe wari umuvyeyi wawe
Namwe Emmanuel Nkunzimana mu duce ku mayanga ibitekanijwe mu kwibuka abagandaguye mu gihe kimwe n'amajana 1972 aho ni ku munsi wa gatandatu muri indwi
murakoze cyane mpamvu n'inkuru nziza mugabo
ishyirahamwe ryacu APR Jenoside Canada ku munsi wa gatandatu tuzokoranira i Ottawa kugira twibuke yuko mu mwaka w'1972 ishyirahamwe ryitwa ubu ryari ryateguwe kumara guhonya ubwoko bw'Abatutsi ryari rimaze imyaka rikirageza inyandiko ryari rimaze imyaka ritoza intererano kugira ngo bihamirize Abahutu ngo bikure ku ngo icyo bita intwaro y'agaciro y'Abatutsi. Hanyuma rero kubera uwo mwaka batanguye iyo tariki nyine iri ni 9 cyane cyane mu ntara za Rumonge, Nyanzara, Keka n'Ibujumbura bakica Abatutsi bakuza ko bikaba ari ibyibonekeza yuko kwari kumara Abatutsi. Ariko rero kubera ibihe tugezemo twebwe twashimye yuko uyu mwaka icivugo twocerekeza ku kibanza cy'ubutungane cyo kwibuka abacu bagandaguwe bazira ubwoko no kwibuka abandi Barundi bene wabo baguye mu mporero kuri ubu igihe cyo guhasha abagomba kumara Abatutsi kugira ngo ntitubyitiranye no kurondera ibibanza muri politiki. Twabishyize mu Gifaransa tuvuga yuko teme ari le devoir de mémoire et la recherche de justice surpasse le calcul politicien. Mangongana iko ndabivuga ko cyangwa indi nuko niko tuzobugenza. Hanyuma rero kandi ikindi tuzoshimikira ko nuko muri iki gihe dufite ingorane nyamukuru z'uko abashyika cumi mu bwoko bw'Abatutsi badafite aho bashyikiriza ibyabashyikiye haba 2022 haba no muri imyaka yakurikiye ariko reka ngo mu 2022 kubera abenshi baratotezwa barahirwa n'imizi yegamiye ubutegetsi gutyo bigatuma mbere n'ibikorwa byitwa ko birimo kwegeranya ngo ibyemezo by'ingenzi ngo ubwishingizi bwabaye mu Burundi n'ibyamaze kuvuga ukuri ngo n'ukurekuriranye batabijamo mu genzanje Nzeyimana aravuga ko bibutse ahantu ruguru abantu bashika amajana nimba atari igihumbi. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko bitanye kuri bamwe ubwoko bw'Abatutsi nta jenicaye hano naronse abambwira yuko nko muri komini Marisange muri zone Murambi kuvaho mu mugwi w'abacitse ku icumu bageneye uwageze kuba arisha abantu 193 akaba ari yegeranya ibyabaye nta n'umwe asubiye kwitaba. Muri makarena agomba kubitegura yuko twebwe turahagarara kukurondera ukuri, kurondera ubutungane ariko tudasamajwe no kurondera ibyiciro bya politiki.
Ko turafite abanywanyi benshi reka bashaka gushikiriza ibyiyumviro n'ibibazo muri aka kanya turi kumwe na Innocent. Mwiriwe neza?
Ego mwiriwe.
Muri hega Innocent?
Ego muri kanya kanya ndi ngaha mu kanya yoshe mu kigagara cya Bujumbura.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ni kibazo hamwe n'igitekerezo.
Yego duga ku ijambo.
Eko cyumva ko bakwiye kwibuka Jenoside yagiriwe Abatutsi muri Canada muri Ottawa. None kugeza ubu kwaciye imyaka myinshi amatohoza amaze gukora ababikoze ni bande ko badashengeje ngo bahanwe. Eko n'abasize inkoni y'ubwoko bw'Abatutsi ni bande babikoze ko bataca imbere ntahe ngo babakubite ntahe mu gahanga. Hama nkavuga ati ni kubera iki bashimye kwibuka abo babo muri Canada ho kuza kubibukira ino mu Burundi kandi mbona n'umutekano ino mu Burundi ukwiye. Icyo nicyo kibazo nari gifite ati abakoze icyaha byose muri kiriya gihe bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga hama natwe dufatane mu nda yaba Umuhutu n'Umututsi dufatane mu nda kuko ubu turi bamwe kandi ubu dutekanye dutemberanira hose ubu atangorane.
Murakoze Innocent. Reka duhe ijambo Idefense. Muri neza? Muri he Idefense?
Njye ndi Kigali mu Rwanda.
Izina ryawe ni nde?
Gusa iyo turebye Idefense mu Burundi
Idefense izina ry'iki?
Yego nibyo koko ntawajyaho nyine ngo hakane ko muri ibyo bihe byose Abatutsi batwitwaga cyangwa se ngo hakane ko mu bihe byabibanjirije na nyuma yabyo nabwo Abahutu batishwe. Nubwo wenda nta matohoza aba yarabaye adafite abogamiye ngo agaragaze ngo ubu bwicanyi ni jenoside ariko ikibazo si ahubwo usanga hari aho bashaka gukoresha jenoside ijambo jenoside mu bisa n'ubucuruzi. Ese kuki bataza nanga mu Burundi ngo bahibukire banasabe nayo matohoza abe mu buryo bw'ukuri hanyuma ubwicanyi bwibuke mu buryo bwabwo? Ese ubundi bwiswe jenoside kwenda ari izina ry'abazungu abirabura cyangwa abarundi nta buryo bo bafite bwo kwita ubwicanyi bwabo kugira ngo ubwabo bamenye inyito babwita bamenye n'agaciro babuha ko n'ubundi ari amaraso yabo aba yarabavuyemo. Igisigaye rero njye mbona icyo abarundi n'abandi bose hano muri Afurika bakwiye gukora, kuko twamaze kubona neza ko hari abanyamahanga bashaka kudushyiramo za jenoside kugira bazigire ubucuruzi cyangwa se babyifashishe bafata ibihugu byacu uko biboneye.
Reka duhe abashingantahe ijambo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije, ku byiyumviro mushikirije. Mushingantahe Frederic Nzeyimana, dutangwe kuri wewe. Innocent na Defense baravuze cyane cyane ku byerekeye amatohoza, ni bande urutonde rurazwi rw'abantu batunganije ubwo bwicanyi. Reka muce muduga ku ijambo no ku cyimvu cyashikirijwe na Defense, duga ku ijambo kanya gatoye cyane. Muntu tumwe
gusekira collective de survivance victime de genocide de Hutu kubera i Burundi batanguye ibintu byo Commission Vérité et Réconciliation, twiteze yuko ibyo bazoshobora kwegeranya bizoshobora kuvuga neza hari ibiharuro byo duharira ko ari iby'abishwa bari zabuze zizovuga, bazoshobora kutubwira neza ko araho tunabatutsi ibyo byovyo igihe bazotanga raporo, twiteze ko ibyo bintu bizosokoroka mu buryo tudasubira kubiharira mu Burundi. Cyo ni kimwe. Ica kabiri ibyo bivuzwe
defense
niwe yavuze iby'ubucuruzi,
yavuze iby'abanyamahanga
iby'abanyamahanga bivuze nabyo nabyemera kubera ugarutse inyuma muri ibyo nyine bya ibiri ko biraba ubu n'ibyabaye bwa mbere ari hantu bifatanye ntageze kubibwira nk'itangura ababirigi nyine barimo mu bintu byabaye mu Burundi agaca ahongera ko nuko n'ibyo mvuga ko bagiye mu Rwanda n'abahindi baratutse ubwa mbere mbwa barabagize abatutsi amabagira abantu ubutegetsi hanyuma baca bakora ibyo bakoze amahanga barimo nyine barafite ikintu badandaza, sibyo nibyo badandaza hano, nibyo numvise na Emmanuel badandaza hano muri Canada mugabo ndashobora kuvuga yuko atavyo nabonye muri ico gihugu.
Egome Emmanuel Nkurunziza, namwe ku vyumviro n'ibibazo vyashikijwe na Innocent na Defense, duga ku ijambo.
Murakoze cane, reka mpere ku kiciyumviro kikumba kubiye hamwe icokogwa. Icokogwa ni itohoza ryigenga, ni ukuvuga ritarongowe n'abagenywe n'abahembwa n'irya leta igizwe na CNDD-FDD state. Ikindi kivuze kubera uwumvije nzira y'Imana cyangwa na bagenzi be umenga severe kurya ari ubu ibyo ari igisinyisho ya byose, kubera ikindi kivuze gutya ku ngingo yo kuvugana no kumenya ukuri naje ndahagaze ni kuvuga sinanse ko haba vérité et réconciliation. Mugabo ikomisiyo igizwe n'abahembwa n'ubutegetsi bwa CNDD, CNDD ni umwana wa FRODEM kuko CNDD yashinzwe na biro politiki ya FRODEM mu 1993 kuri Club de la Tanganyika nk'uko tubisobanura mu ikipe rya CNDD yashinzwe umwe mu bagize biro politiki ya FRODEM. FRODEM yaje iguye muri ubu ubude ya 69 ari ikomoka muri ubu yo mu 70 ari niyo yayo ndi yararitse kumara abatutsi. Ibyo byose nta n'umwe ndiga numva muri bavuga bati abantu tubakomoka ko umwisi ntawe nayo Prosper yari umupalite buti niyo yigeze kuvuga ati yarabitandukanye kandi kwisanga rero yuko ari continuity kuva mu ntango. Nicyo gituma ariko ndavuga nti ukuri udutohoza rero yakeneye umugabo apana ko arigwa n'abakozi nawe ushobora kwitira ubanza. Utubazo dukurikira nyarutse bati kuki ntuze ati ni bande bagize ubwo bwicanyi nama bikwiye kuvuga habuze abantu bafeye gutohoza ngo naka na naka umugabo bararitse ubu nayo urumva ko ishisa babandanije ibikorwa byacu ari nabo na sionzi niyo kuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu ryabaye risaha 93 ya FRODE rikomoka muri mu yateguye igashyira mu ngiro umugambi wo kumara abatutsi igahava inahereza ishinga umugwi ubandanya ariwo CNDD-FDD. Nibyo kuvuga rero ngo resakitore bene kubikora aho sindahagarara biribonekeza n'umwana yoruca ni hamwe Bujumbura nyene hatwara bene ko barakoze nako data wanje bagize igihonya bwoko nimumvise nishira nkuko babikora. Ikibazo gikurikira ati mbega kubera iki mukunga muvuga mu Gifaransa genocide genocide kandi kuri ubu ari ijambo ry'ikizungu? Ego warakoze cyane kuko nagomba naho nkiza amategeko na mpagarare ku bintu bya justice cyangwa bya droit. Icyaha gihagaze kugene bakivuga mu rurimi runaka cyangwa runaka ni kubera nyine kubwitegura no kubishyira mu ngiro rero mpamora
Icho kigandiro rero cyose kirekire murashaka kukironka kuri site ya internet tubibutse ko ari www.radioyacu.voa.com. Aho rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.